amasoko y'ijwi ry'America muri commune Giheta intara ya Gitega hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi arugwibutso rwo kuyibubu ruvubwemo abanyeshuri barenga 150 b'abatutsi bishwe kwa 21 kwa 10 igihumbi kimwe 1993 yabwiye ijwi ry'America ko ico kibanza cari kimaze iminsi gisukurwa kugira cakire abaja kwibuka abo bana bishwe na bamwe morezi babo hamwe n'abanyagihugu baho. Mugabo baba baseruka abavyeyi baburi abana aho mu kibimba amashirahamwe y'abacika cumu n'ayandi mashirahamwe yagwanye ho nyabwoko nta numwe yemerewe kujayo bisigiye gusiba. Umushikiranganji yajejwe umutekano n'intwara yo hagati niwe yabankiye kuja muri uwo muhango. Martin Iteretse yabwiye inshuro zibiri zose ku magenekerezo ya 11 na 17 uku kwezi abaserukira ayo mashirahamwe ku munwa ko babwirizwa kuja hamwe n'abandi Barundi ku ntatemwa ya Perezida Melchior Ndadaye n'abafasha biwe iri ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Ayo mashirahamwe afite icyicaro bagashyiraho ingori z'amashurwe kuberanya kwigendera Ndadaye ari incungu y'Abarundi bose. Inshuro zibiri zose abaserukira ayo mashirahamwe bamusavye kubaha inyishu yanditse ariko ababwira ko atanyishu yanditse agira ashima kubahamagara mubiri we abahitegeko ku munwa nk'uko babyanditse mu itangazo basohoye. Jana Rutamucero umukuru w'ishyirahamwe ry'abarokotse mu bwicanyi bwo mu kibimba afatiye ingingo ya leta niho nyango ajya agateka akazina muntu
twe kubona batatwemereye ko tuja kwibuka bene wacu abo mu bwoko bw'abatutsi bahitanywe n'ico kiza ntitwabyakiriye nka neza. Icyo twasaba leta ni uko yosubira ku ngingo yafashe tatahuritse nuko n'indi tariki yose twabasabye kwibukira ko batayitwemereye. Leta rero yubahirize amategeko mpuzamahanga yasinye ajyanye n'iby'agateka akazina muntu.
Ubaye mwaka kugira gatatu abaja kwibuka mu kibimba batabikora uko bavyifuza. Mu 2020 haheze amezi make Perezida Ndayishimiye yaroye ku butegetsi abategetsi b'intara ya Gitega bavuze ko babujije ivyo bikorwa ku mvo z'umutekano muri ico kibanza kiri ku mutumba Perezida afise ku kirimba ari nahasanzwe avuka. Umwaka uheze naho hemerewe abantu 10 gusa leta ivuga ko ari kugira bikingire virusi ya COVID-19. Ntivyigeze binyura berekewe n'iyi ngingo kubera ayandi mashirahamwe yatigeze abuzwa gukoranya abantu eka n'iminsi mikuru ikomeye y'amadini n'amashengero harimwo uyurizwa mu ijuru rya Bikira Mariya yaheruka kwakira abantu isinzi. Cyahanse Mushano cyegera cy'umukuru w'ishyirahamwe ya Jenoside Cirimoso asanga leta iriko iravangura Abarundi kandi yavuze ko ishaka ubwiyunge. Abivuga afatiye ku yandi mashyirahamwe ahana inyungu z'inzirakarengane z'Abahutu adasiba kwibuka babo harimo abacitse ku icumu 95 muri kaminuza y'u Burundi batunganije n'ibiganiro byinshi uyu mwaka mu gihe cyo kwibuka.
Baraberetse ko arandi mashyirahamwe baheruka kwemerera zazirikana zavode zozo nta n'uruhusha zisaba y'abantu batase umuntu umwe agaca avuga ngo tube turisubirije hamwe. Bibaza ko abavugiye bose leta yoreka kugira ibintu by'amacakubiri hagira abo yemereye n'abo yankiye kandi kwibuka abantu biraruhura ubundi nabo batababankiye cumitinkota mu mutima nuko tubibona.
Ku bwa Meta Christian Ntakarutimana arongoye urwego rw'abashingwamanza haja abategetsi basa n'abariko bihora ubwoko bumwe.
Aho hose mu ntumbero y'ukwereka ubwoko bumwe ko bariko barabuhora ubundi nabwo ariko barabwihora no kuvuga yuko twebwe muri Raja Burundi turabona neza yuko ku ntwaro ya CNDD FDD atabutungane buzopfa bubonetse.
Simon Suguru waseruka abavyeyi baburiye abana mu kibimba na basaba ko babahekuye bo kubitwa intahe mu gahanga.
Kugeza uno munsi mu batwiciye abo bana atari umuyobozi nta bandi bashoboye kuronka igihano. N'ubu nyene turasabye leta dushimiye kudufasha abo bose bigisha canke bashigikiye amacakubiri mu byo bavuga canke bakora. Ubutungane bubandanye bukora ataho bwegamiye na hamwe. Ubutungane bwiza niyo mizi y'intwaro iyariyo yose.
Mu 2020 sentare ntanyuzwa y'u Burundi yahanishije ibihano byo gufungwa imyaka 20 n'uwo guherayo abagabo 19 bagizwe n'abategetsi ba kera b'abasivile n'abasirikare barimo nyakwigendera Perezida Pierre Buyoya babizikanije na Ndadaye mu 1993 w'inyuma y'ugaruka ku butegetsi mu 1996. Batanu bonyene abasirikare b'abakolonel nibo bari ku butaka bw'u Burundi. Abahanywe bavuze ko bari mu burenganzira bwo kwiregura basigura ko bafata icyo gihano nk'uko atacyabaye. Melchior Ndadaye niwe perezida wa mbere yitorewe n'abanyagihugu mu Burundi. Intwaro ya demokarasi ishingiye ku matora y'imigambwe myinshi yatanguranye nawe n'umugambwe wiwe Sahwanya Frodebu ku itariki ya mbere ukwezi kwa gatandatu 1993 inyuma y'intwaro za gisirikare zajaho inyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi zakura kuburanywe kuva 1972. Inyuma y'urupfu rwiwe kwa 2021 ukwezi kw'icumi 1993 ingwano zamaze imyaka irenga 10 zahuza imigwi y'abahutu yagwanya leta y'ico gihe yari yobowe n'abatutsi onivuga ko zahitanye abantu barenga 300,000. Eroje buri kaneza ijwi rya Amerika.